ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Minisitiri w'ubuzima mu ntara ya Gaza yoburwa n'umutwe wa Hamas yatangaje ko abantu bagera kuri 241 bishwe mu masaha 24 ashize baguye mu bitero by'ingabo za Isirayeli. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta yimye uruhushya rwo kwigaragambya amashyaka atavuga rumwe nayo bari bateguye kwigaragambiriza mu rwa mukuru Kinshasa kuri uyu wa gatatu. Mu Burundi, abantu 20 biciwe ivugizo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura bashyinguwe mu cyubahiro kuri uyu wa kabiri.
Ubwanjye bana natumye ukora nana kimwe n'ukora mani utambere utambere mugwani.
Inkuru irambuye ku muhango wo kubaherekeza ni mukanya ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Minisitiri w'ubuzima mu ntara ya Gaza yoburwa n'umutwe wa Hamas yatangaje ko abantu bagera kuri 241 bishwe mu masaha 24 ashize baguye mu bitero by'ingabo za Isirayeli. Perezida wa Palestine Mahmoud Abbas yavuze ko intambara irimo kuba ari ubwicanyi bukomeye ku baturage b'igihugu cye. Isirayeli yavuze ko yarashe ku birindiro n'ahakekwa kuba hahishe intwaro ruhagera ku ijana. Umukuru w'ingabo za Isirayeli Herzi Halevi yavuze ko intambara barwana na Hamas izamara andi mezi menshi. Ku yandi makuru, ndi kumwe na Oriane Tangishaka na Tema Kamirindi. Leta ya Uganda atangaje ko abarwanyi bakwana n'umutwe w'intagondwa zikwana na leta ya Kisilamu bagabye igitero cyahitanye abantu batatu. Oriane Tangishaka.
Mu itangazo ryarungikiwe abamenyeshamakuru hakoreshejwe amajwi mu buryo bwa audio, umuvugizi w'igisirikare Felix Kulayige yavuze ko abo bicanyi bo mu mugwi wa Allied Democratic Forces ADF bateki gwati cha Kamwenge ku munsi wa mbere bica umukecuru w'imyaka 75 n'abuzukuru biwe babiri. Avuga kandi ko abo bicanyi baciye baturira ibiziga byabo. Abagwanyi ba ADF bagwanya leta ya Kampala ya Yoweri Museveni. Icicaro cyabo kiri mu misozi ya Gwenzori muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inyuma yaho uwo mugwi uturirijwe mu mwaka w'1990 abawusigayemo bahungiye ku mipaka w'igihugu mu mashamba ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, aho baciye bashinga icicaro gishasha. Uwo mugwi wabandanyije ukora ibitero muri Uganda no muri Kongo ku basirikare no ku basivile. Mu kwezi kwa gatandatu barakoze igitero cyahitanye abanyeshuri benshi. Ikindi gitero bakigize mu kwezi kwa 10 ku ngenzi zibiri n'uwari abaherekeje.
Abantu bagera ku 140 baheruka kwicwa n'abakekwaho kuba abashumba mu gitero bagabye ku manywa y'ihangu mu majyaruguru yo hagati muri Nigeria.
Ubwo bwicanyi bwagizwe mu kiringo cy'iminsi ibiri y'ibitero by'abantu bari bitwaje inkoho muri leta ya Plateau iri hagati na hagati y'uburaruko bw'igihugu. Abacitse ku icumu n'abategetsi batangaje kuri uno munsi wa kabiri ko ubwicanyi nk'ubwo bwagiye buraba muri uno mwaka bwagirizwa amatati ari hagati y'abaremyi n'abungere. Mu kiganiro kuri televiziyo Channels, buramatari wa Plateau Caleb Muftwang yatangaje kuri uno munsi wa kabiri, avuga ko ubwo bwizi bwa nabi bwakozwe ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Abo bicanyi batumbiriye ibigwati 17 mu kugira ubwo bwicanyi butagira izina kandi butari bwasomborokejwe. Yagize ati, muri aka kanya tuvugana tumaze guhamba abantu 15 mu gacimbiri ka Mangu. Muri kino gitondo naho twaharuye ibiziga 100 muri Bokos. Ati, sindaharura abishwe muri Barkin Ladi. Uramatari Murftwan yongeye ko ati, twagize Noheli iteye agahinda muri leta ya Plateau.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe kuri wa kabiri ku birindiro by'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na Iran muri Iraq. Tema Kamirindi.
Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisitiri w'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin avuga ko barashe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ahantu hatatu ha Katayib, Hezbollah n'amashami yayo. Asobanura ko babikoze ari ukwivuna ibitero by'uyu mutwe witwara gisirikare ku ngabo za Amerika ziri muri Iraq no muri Siriya birimo icyo Kataib Hezbollah n'amashami yayo bagabye kuwa mbere ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Erbil mu majyaruguru ya Iraq. Kataib Hezbollah yakoresheje indege itagira umuderevu drone ikomeretsa abasirikare batatu ba Amerika barimo umwe wakomeretse cyane. Amerika ivuga ko aho yarashe yashenye inyubako nyinshi Kataib Hezbollah yakoreragamo kandi ko ishobora kuba yivuganye n'abarwanyi benshi bayo. Iraq yamaganye ibikorwa bya Amerika ivuga ko ari igitero kuri yo no kuvogera ubusugire bwayo bidashobora kwihanganirwa. Amerika ifite abasirikare bagera ku 2,500 muri Iraq n'abandi bagera kuri 900 muri Siriya mu rwego rw'ingabo mpuzamahanga zagiye kurwanya umutwe wa leta ya Kiyisilamu. Imitwe ishyigikiwe na Irani yongereye ibitero byayo bya drone na roketi kuri izi ngabo mpuzamahanga kuva ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 10 gushize. Amerika ivuga ko bimaze kurenga 100.
Murakoze Oriane Tangishaka na Tomar Kamilindi kuri amakuru avugwa njyana hino ku isi. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi abantu 20 biciwe ivugizo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura bashyinguwe mu cyubahiro kuri uyu wa kabiri bishwe n'umutwe witwaje intwaro mu ijoro ryo kuwa gatanu icyumweru gishize. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Ayo namarira yabariko barashingura babo ivugizo ku mupaka Burundi guharana na Republika ya Demokarasi ya Kongo baganduguye kwigenekeza ya 2022 za kuno kwezi n'abantu bitwaje ibigwanisho. Abantu 20 mu muryango 9 nibo bahasize ubuzima bagizwa hanini n'abana n'abagore nkuko byashikijwe n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jérôme Niyonzima. Mwitongo ry'abapfuye rya Warubondo ni abo bantu bashinguwe. Ahari hari isinzi ry'abantu rigizwe n'abana, abagore, abagabo eka n'abahumure bose bakabari mu marira ntangere. Abo mu miryango yabuze bizera ko Imana izobahorera abo bakoze ako kabi bakagaragara.
Ubwanje bala na tondo ukora nana kimelo ukora mani tabere utamera imugwani nacho vise do aliko ndagomba guhambere pa ndagomba kunyakire papa avuya tachazi
tera duteye ubwoba kuko nkagiye kubambuka nari bwabibone naho bada nago basiga bakoze ikiri nyinshi kuko basiga bize bakagenda no kunzazanira byaranzazaniye aho umutima ugumana uhagarara cyane upangeze habikoeri n'ababyeyi banje.
Nkuko y'imisa yasomwe n'icegera cy'umwungere mukuru wa diocese katolika ya Bujumbura Antoine Rwerinyange yagarutse ku mabwiriza y'Imana aho yamenyesheje ko kwica ari kizira. Yamenyesheje abakristo ko gukoresha inguvu harimo no kwica atari byo bishikana abantu ku butegetsi. Ni mu gihe umugure detabara ugwanya leta y'u Burundi wemanze ko ari wo wakoze ico gitero aho wowo umenyesha kwisha abasirikare 9
inyishu zugukoresha ikemwe zugukoresha umuheto inyishu ubukemura ibibazo mu biganiro umwumvikano n'umutekano ntangere. Iyi si inyishu ibibazo ahubwo bishe bandura umuvumo none ku izina ry'Imana turatakambye muri kino gihugu cyacu amaraso ntusubire guseseka abaseseka arakwiriye. Turatakambye Imana gafuri gahamba tukaruhuke Imana.
Umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu Martin Intereretse buramatari wa Bujumbura hamwe n'abashingamateka batewe mu ntara ya Bujumbura bari bishikiye ahashingwa abo bantu. Umushikiranganji n'Intereretse yamenyesheje ko abisha abo bantu atamitima bagira ari mu guwiterabwoba.
Iri ni iterabwoba cyo bita terorisme kubashoboye gushika aho vyabereye. Twarabonye ko itoroshe gutahura aho amabombe yasana je kwica bana b'imyaka ibiri umwaka umwe yiterabwoba umamukabona ko yibungenze akakomine uruti n'ukuri mbabarira kayo mukumwishe babura kikongwe kandi zina twobaha twemanga ko abantu n'imitima atabagira by'ukuri.
Martin Interetse yavuye aho mu Gatumba yemereye abanyagihugu ko abakoze iryo bara bazoshengezwa imbere y'ubutungane.
Leta y'u Burundi yatwiteguye mu Nyamiramabi no mu butungane gushengeza abantu. Iyo bari hose abashatse barondera nka bose tubafashe. Babikoze n'ababipangiye n'ababipangiye hamwe.
Abanyagihugu baho mu Gatumba basabye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kubaronsa ibindi birindiro by'abajejwe umutekano kuko n'ubu ngo bafise ubwoba ko bazongera bagategwa atagikozwe. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta yemye uruhushya rwo kwigaragambya amashyaka atavuga rumwe nayo bari bateguye kwigaragambiriza mu rwa mukuru Kinshasa kuri uyu wa gatatu. Abagize ayo mashyaka baravuga ko amatora yo kwa gatatu mu cyumweru gishize yaranzwe n'uburiganya, bagasaba ko abayobozi b'inama y'igihugu ishinzwe gutegura amatora bakurikiranwa. Nubwo nta ruhushya bahawe, bavuze ko imyigaragambyo ikomeza uko yateguwe. Mu mujyi wa Goma, amashyirahamwe atagengwa na leta mu ntara ya Kivu ya ruguru nayo arasaba ko umuyobozi wa komisiyo y'itora nabo bakurana bakurwa ku mirimo yabo. Goma, Jimisho kandi bakomera.
Ibi byavugiwe kuri uyu wa kabiri mu kiganiro aya mashyirahamwe yagiranye n'itangazamakuru mu mujyi wa Goma. Ni nyuma y'uko abagize inzego z'umutekano zitabemereye kujya mu myigaragambyo bari bateganyije uyu munsi. Abapolisi n'abasirikare bari bakwijwe mu mihanda yose igize umujyi wa Goma ku buryo nta wagerageje kwigaragambya nk'uko byari byateguwe. Gusa nanone akazi kose kakorwaga nk'ibisanzwe mu duce twose tugize umujyi wa Goma. Aya mashyirahamwe avuga ko amatora yabaye muri Kongo atakozwe mu mucyo kubera ubujura bwinshi bwayagaragayemo, ibintu bavuga ko byakozwe nk'uko byari byateguwe n'ubutegetsi buriho. Aya mashyirahamwe yumvikanisha ko komisiyo y'amatora itashoboye gutegura amatora noge buri munyekongo wese nk'uko byari byitezwe mu baturage cyane rubanda rugufi. Bimwe muri byo byari bikubiye mu ibaruwa basomeye imbere y'abanyamakuru. Uyu ni Moise Hangi wo mu ishyirahamwe Lutte pour le changement, Lucha, mu ntara ya Kivu ya ruguru.
La présence des machines à voter et bulletin de vote vierge.
Babonye uburyo ibyuma bitakoraga neza, abantu kwibura kuri liste z'itora no kuba hari byinshi bitagenze neza muri aya matora arangiye. Ibyo rero ni ibintu kadima na komite ye bagizemo uruhare cyane kandi rukomeye, kuko batashoboye gutegura neza kandi mu buryo bunoze ngo amatora agende neza ngo natwe dutore neza. Yewe hari ibintu byinshi bitagenze neza cyane.
Aya mashyirahamwe asaba ko abayobozi b'iyi komisiyo y'amatora bagomba gukurikiranwa n'ubutabera.
Appel à la démission immédiate ainsi que de poursuites.
Turasaba ko Bwana Denis Kadima na bagenzi be bose beguzwa vuba na bwangu hakajyaho abandi. Aba kandi bagomba kujyanwa mu butabera bagafungwa bakisobanura birambuye cyane ku mafaranga yakoreshejwe mu bikorwa by'amatora. Ubu tubona ko yanyerejwe na Bwana Denis Kadima.
Serge Hamuli, umuyobozi wungirije wa Societe Civile mu mujyi wa Goma, yabwiye Ijwi rya Amerika ko se nidafite ubunararibonye bwo kuyobora no gutegura amatora.
Depuis qu'on l'a nommé, il était un expert.
Kuva aho Bwana Kadima yatangiriye kuyobora Seni, yashatse kwereka abanyekongo bose ko ashoboye akazi. Kandi yego, natwe nibyo twari tumwitezeho, ariko aya matora atweretse neza ko nta bunararibonye umugabo na bagenzi be bafite. Amafaranga ya leta yaranyerejwe, amatora agenda nabi cyane. None reba abashaka no guhubutegetsi umuntu abaturage badashaka nk'uko byagenze muri 2018. Oya rwose ntabwo twabyemera, nibamufunge kuko ni byo bimukwiriye.
C'est ce qu'il faut pour ces messieurs.
Mashyirahamwe kandi arasaba urukiko rw'ikirenga rusesa imanza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutesha agaciro ibyavuye mu matora yo kuri 20 ku kwezi, kuko ibirimo bitizewe habe na gato. Nubwo ibi bivugwa n'aya mashyirahamwe na za societe civile zo mu ntara, hari abatabibona uko. Sankara Bin Kartumwa ni umusesenguzi wa politiki ya Kongo avuganye n'Ijwi rya Amerika.
D'abord, il a félicité Kadima
Bwana Kadima yakoresheje amatora neza binyuze mu mategeko kandi turabimushimira cyane. Kuba hari ikitaragenze neza ibyo tubona ari ibisanzwe. Abavuga ko amatora yagenze nabi na abantu bundi batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi abo ntibabura. Ku ruhande rwanjye amatora yagenze neza cyane, ahubwo inzego z'umutekano zije zita ku bantu bashaka kudusubiza inyuma. Mu cyumweru gishize ubwo amatora yarangiraga, abakandida batanu batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bishyize hamwe bahamagarira abanyekongo bose kutemera ibizava mu matora, nabo bavuga ko atakozwe mu mucyo. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Denis Kadima uyoboye komisiyo y'amatora CENI atera utwatsi bivugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Twari twiyemeje gutegura amatora ameze neza akwiye igihugu cyacu, kandi ibyo twabigezeho cyane 95%. Yego, murabizi ko amakosa ku buryo bumwe cyangwa ubundi atabura, ariko CENI twakoze ibyo twagombaga gukora, cyane kuko abaturage babonye umwanya wo gutora kuko babifitiye uburenganzira. Ihuriro ry'abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi rivuga ko nta na rimwe rizemera ibizatangazwa na CENI igihe hatabayeho andi matora. Kuri wa gatatu tariki 27, iryo huriro rirateganya gukora imyigaragambyo mu gihugu hose risaba ko aya matora yateshwa agaciro, bityo hagakorwa ndanyuze muri demokarasi. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Nongereho ku komisiyo y'amatora itangaza ko mu turere tw'itora 30 tumaze kubarurwa, President Felix Antoine Tshisekedi ariwe uzi imbere y'abandi bakandida gakurikirwa na Moise Katumbi.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mugume mu byishimo bya Noheli. Mugenzi wacu Diane Ninina hazwe arakira abana batubwira uko bizihije Noheli hamwe n'intacyo zawo.
Kunate witeka rero ryo kugendegwa n'umujeune demoiselle, urakomeye.
Ego,
witwa gute?
Kakiza Jodi Keren, ba muri Free Indian Hills Court muri Maryland.
Muri leta Maryland, hamwe leta zunze za Amerika. Wiga mu wakanga hega Jodi?
Mu wagatanu.
Ikaziro ku ijwi rya Amerika uraza kudufasha kwakira abandi bana rero Jodi, ndumva n'ikirundi cawe ari ciza cyane.
Merci.
Ni mama ni papa ni Jodi abigira mu ruhara?
Ni twese ka avyeyi tuvuga ikirundi muhira.
Fisi imyaka ingahe hega Jodi?
10.
None urakunda muri Amerika?
Ego.
Uhakundira iki?
Iki ndakundira nuko utigora no guteka, urateka ibyo utetse ugacujya. Cyangwa kugenda ahantu kamba ukashaka no kugenda wambaye pinjama, nta muntu n'umwe akuraba, nta n'umwe akubwira ngo wambaye nabi.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, turafise Chris kuyundi murongo wa telefone. Chris ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Yambu,
urakomeye Chris?
Yego, wewe?
Nanjye wenda komeye. Je uherere uri he?
Nje muri Maine.
Ufite imyaka ingahe ga Chris?
10.
Ungana na Jodi atugendeye, muramutse Jodi.
Yambu.
Yambu, amahoro, murakomeye?
Yego, wewe?
Nje ndakomeye, ndashimye.
Noeli
igenze gute?
Okay, neza.
Wayihimbaje gute?
Yego.
Ni vyiza. Ni nde wifuriza Noweli?
Papa.
Papa, nande? fils.
Papa na mama.
Hamwe nande.
Na ayera na yaya.
Na yaya hamwe nande.
Na ayera.
Inde wundi? Uracyaryamiga Chris none. Uracyaryamye. Kumengura cyane. Uraryamye twakuvyuye. Uratubabarira uraza gufata kanape mu nyuma sivyo? Wakoze cyane Chris ubwire papa na mama ko bakoze kutuguha ngo tuvugane sivyo?
Ego.
Ego bye bye. Turamukiriza abana bose muri main. Ego urakoze. Gukora akarimbo kitwa imikoro gukora ibikorwa ko bavugira mukunde gukora abana eh wabyumvise nyakirira uwitwa Frank tukumva hari
Frank karibu karibu
nitwa Ishimwe Frank tuye muri Congo territoire ya Uvira basuze mwese
urakoze cyane Frank urakome muri Congo
turakomeye namwe murakomeye
natwe turakomeye wahimbaje gute Noeli ga Frank
nahimbaje neza Noeli yaratangiye ayi ku munsi wa 2024 mumbeye twaza gukora amadekorasiyo yo mu nzu turagenda ku ikanisa bamama baradutekera neza vrema turajya turishima twebwe kabana tugomba kuja antu dutembera kuri plage turagenda turakina vrema yari Noeli nziza
Oh, Frank and Dagio here.
Gira ngo yari Noeli nziza kuri mwese.
Gosheri, yari Noeli nziza cyane. Muramutse rero undi mwana yitwa Jody turi kumwe muri studio.
Mahoro.
Amakuru amahoro Judy. Umeze neza?
Ego.
Kuko babivuze njewe nitwa Frank.
Wiga he?
Njewe niga kuri lycée moderne La Grâce.
Ufisinya kingahe?
Ufisinya kichumi numwe.
Uli mwa kangahe?
Ndi muru wa mbere wa sekondere.
Shini fijit.
Juti.
Sa?
Ngirango wara gize Noeli nziza.
Ego, na gize Noeli nziza pe.
Ima nishimwe chani.
Frank, ushaka rero kwifuriza Noeli nziza abande?
Ushaka kufuriza Noeli nziza abantu bose batumva. Namwe
urakoze.
Merci.
Na kaka wanje. Kaka uzara mama na papa. Na grand frère wanje. Na wenye shuri wanje.
Urakoze cyane Frank.
Nina has wechiganiro nabana cyuzuyemo urukundo Diane Nina hazwe uzabyare uheke ikiganiro mushobora gukurikira cyose kuri wa eshatu akadomo radio acuve wa akadomo koma abanda mwese mutashobye kuza mu kiganiro mbatuye indirimbo yakunzwe cyane nabana La Conta di Bambini ya Valère iradukunda wa nyakwigendera Rodrigue Karemera twibuka neza
giocano e io no.
Gli altri giocano e tu no.
Tutti assieme siete là e io da solo sono qui.
Racconta ancora, non fai pace, perché sei piccolo perciò.
Ndirimbo la conta di bambini ya Valer Iradukunda wa Rodrigue ka demera dusorijeho ikiganiro iyanyu mu ntara dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umugore uri ku mutima ntabura ubutima. Umugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste, nishimiye Imana.